mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mudusange no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu, naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.eshatu radio yacu voa.com. Ndabasuhuje mbahikaze mu makuru yacu y'aka kanya, mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Ishyirahamwe Human Rights Watch riravuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania bakomeje guterwa ubwoba kugira ngo batahuke.
Icyo nabonye nta mpunzi n'imwe imaze kubona yuko ibyo yifuza byose bihari igira iti sinotaha. Ubwabo kandi harashobora kuba ibintu biza bihenda impunzi mu mwumwe ngahanoronka ikindi ngahanoronka.
Uwo ni Silvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi, icyo avuga kuri icyo kibazo ku buryo burambuye ni muri aya makuru tugarukaho mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Amerika. Itsinda ry'abadepite bageze komisiyo y'ubutabera n'amategeko mu nteko ishinga amategeko barimo bitegura gutorera ingingo zerekana niba ibyaha Perezida Donald Trump aregwa yarabikoze koko. Fidel Niyongabo turi hano kumwe hano muri studio, bimeze bite?
Mivyo Geoffrey vyitezwe ko umugwi n'amashinga amategeko ujejwe ivyerekeye ubutungane n'amategeko wemeza uno musi wa kane ingingo uvuga ko zerekana ko ibyo Perezida Donald Trump yagirizwa yabikoze koko, ni mu gihe abademokrati batari bake bashaka kumuhana kubera bavuga ko yakoresheje ububasha ubutegetsi bumuha ku nyungu ziwe bwite. Yamara ba Republika bane bagiye ingingo abademokrati bagiye gufata mu kuvuga kwifatiye ku mpamvu za politiki kubera atavyemezo bihari mu kubi n'amashinga amateka ya Amerika ujejwe ivyerekeye amategeko n'ubutungane warahiye mwihariye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ku ngingo uvuga ko zerekana ko ivyaha Perezida Trump yagirizwe yabikoze koko. Izo ngingo zagiriza Perezida Trump ko yakoresheje ububasha afise kugira asaba igihugu cya Ukraine kwivanga mu matora yo mu mwaka w'2020 muri Amerika. Izo ngingo zivuga kandi ko yabereye intambamye inama nshinga amateka mu guha amabwirizwa abakorera leta yiwe yo kwihoza ivyerekeye kurenguka imbere yayo, ivyo mu gihe inama nshinga amateka iriko igiritohoza kunyifato yiwe.
Fidel Niyongabo n'ubundi komeje tubwira ibya ministri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed uko yakiriwe n'abantu benshi igihe yari atahutse avuye kwakira igihembo kitiriwe Nobel.
Ni vya abanya Ethiopia bihumbi n'ibihumbi batonze ku mabarabara uno munsi kuwa kane ku mwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba kwakira mushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed yari atahutse avuye kwakira gashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel ku mwa mukuru wa Norvège Oslo. Abaje kumwakira bari bambaye impuzu ziri kwa masanamu yiwe baririmba indirimbo zimuhayagiza. Abiy Ahmed yavuze ko agashimwe yahawe gatuma makungu akurikirana ibibera muri Ethiopia, Eritrea n'akarere ko muri Afrika mu buseruko muri rusangi. Ivyo yabitangaje gato inyuma yuko ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Bole International Airport ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba yamenyesheje ko afise umwizero ko bazohimbaza iyo ntambwe ikomeye muri Eritrea vuba.
Naho muri Nouvelle-Zélande ho biteguye kohereza itsinda ry'abatabazi ku kirunga cyarutse kandi umubare wabo cyahitanye ukomeje kwiyongera. Eugene Mukankusi turi kumwe muri studio, tubwire ibyuko bimeze aho ngaho.
Muri Nouvelle-Zélande abategetsi baravuga ko ejo kwa gatanu bazohereza itsinda mu kirwa cya White Island gushakisha imirambo y'abantu umunani bahitanywe n'ikirunga cyarutse kwa mbere. Abo bategetsi bakomeje kwifata birinda kohereza amatsinda gushakisha iyo mirambo bitewe n'uko kugeza ubu ikirunga cyari kitaratuza. Impuguke rero mu by'ibirunga za Nouvelle-Zélande ejo zavuze ko ibyago biri ku kigereranyo cya 40% na 60% ko ikirunga gishobora kongera kuruka. Icyo kirunga gikomeje guturukamwo ibyuka bihumanya kandi kizengurutswe n'umuyonga urimo acide. Umubare w'abapfuye wageze ku 8 aho hari ejo kwa gatatu ubwo abantu babiri bari bajyanywe mu bitaro nyuma yuko icyo kirunga kirutse bitabye Imana. Abarusimbutse rero byibura 27 bafite ubushye kuri 71% by'umubiri wabo. Muri abo 22 barafashishwa umwuka bitewe n'ubwo bushye bukabije. Abategetsi bashinzwe ubuzima bavuze ko bakeneye inyongera ya santimetero kare miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri z'uruhu rwo gutera ku batwitswe n'icyo kirunga. Abategetsi rero ba Nouvelle-Zélande baravuga ko abantu bagera kuri 47 batembereraga ku kirunga ubwo cyarukaga, barimo 24 b'abanya Australia, abasigaye baturuka muri Amerika, mu Bwongereza, mu Budage, Bushinwa, Malaysia na Nouvelle-Zélande. Bamwe rero mu bakozweho n'icyo kirunga bari abagenzi bari bavuye mu bwato bw'isosiyete Royal Caribbean. Australia rero yohereje indege ya gisirikare muri Nouvelle-Zélande gutahana abanya Australia 12 mu gihugu cyabo kugira ngo bitabweho n'abaganga.
Eugene Mukankusi na Fidel Niyongabo tubashimire ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mumaze kutugezaho. Noneho tujye mu makuru avugwa mu karere. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uravuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania baterwa ubwoba bakanahohoterwa kugira ngo batahuke. Human Rights Watch yatangaje ko yahawe ayo makuru na zimwe mu mpunzi zahungiye mu bindi bihugu zivuye muri Tanzania, ikanashinja leta ya Tanzania kutorohereza abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi kujya mu nkambi kuganira nazo ku kibazo cyo kuva mu buhunzi. Ikibazo kitoroshye nk'uko Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Burundi yabibwiye mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Indabo yibaza uwayiraye ko jewe narabaye impunzi, narabonye ingene icyo kibazo mu bihe bimwe bimwe ushobora gusanga gifata impande nyinshi. Hariho ubwa mbere uruhande rw'ukubaha n'ukubahiriza. N'impunzi yonyine ibifise ibituma biboneka bifadika byayitumye ihunga, igahunga irondera gukiza amagara yayo. Hariho rero n'urundi ruhande ushobora gusanga hari izindi nyungu, harashobora kuba inyungu mu gihugu izo mpunzi zaje zivamo. Bamwe bagashobora kwipfuza yuko impunzi zitaha, abandi bakagira bati ahubwo boherayo. Ariko kandi harashobora kuba n'inyungu ifatiye aho abo bantu bahungiye, ariko kubera ibyo aho nyine bari abahaba bakuramwo.
Muri ivyo muhejeje kutudondagurira cigishobora gutuma haba izo ngorane zikomeje kuvugwa mu mpunzi zitandukanye kuri c'abarundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania, mwibaza ko ari kubera iki boba bahohoterwa? Mwibaza ko ari kubera iki boba bavuga yuko bari korashaka gutahukanwa ku nguvu, bakanavuga ati hakoje wenza kumererwa nabi muri Tanzania reka ntahuke, nubwo nayo numva umenga ntiharagira? Ni igiki coba kibituma?
Ndibaza yuko hashobora kuba harimwo ibiharuro bigirwa hirya no hino, nk'uko nabikubwiye muri iyo migwi yose igira itindaraba ikibazo c'impunzi. Hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zibamwo, hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zahungiyemwo, hashobora kuba impunzi n'andi mashirahamwe. Bamwe bakabiraba kuri nagereka kakazina muntu, abandi bakabiraba ku izina ry'ibiti, mugabo ugasanga gusa uwo muntu w'impunzi wenyene n'ibyo byose bigenda bikinirako. Aho kuraba yuko koko ari ineza iyo mpunzi nyene. Icyo nabonye, nta mpunzi n'imwe imaze kubona yuko ibyo yipfuza byose bihari igira iti sinotaha. Mugabo kandi harashobora kuba ibintu biza bihenda impunzi mumwe ngahanoronka ikindi mugahanoronka ikije. Narayibonye igihe twari twahungiye mu Rwanda mu mwaka w'1999 ndibuka mbere n'igihe twebwe twafata ingingo yo kugira ngo turatashe muri kiriya gihe. Hari mu mwaka w'1993 harimo mu mpunzi nyine abagira bati barya batashe kuko baguzwe. Ndajibuka icyo gihe barabivuga, abandi ngo bagiye kwiyahura. Nuko kukubwira yuko ngaho ikibazo cy'impunzi kitoroshe, kiducoroshe, harimo inyungu nyinshi zishobora kuzamwo. Rero uri kurarondera ineza y'iyo mpunzi ukumvisha n'abakumva cyangwa nawe ukabanza mbere ugatega neza kugira ngo ntusange ugenda ufata ingingo kubera ibiharuro by'abandi atari ibiharuro bya wewe wenyine impunzi.
Ariko kuri ibi ivy'abo barundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania bo bivugira yuko batumva natekaniwe. Hari uruhande rumwe rushobora kuvuga ati bahenzwe bagize kimbwa bakumva bo bavuga bati ntibatekaniwe. Nka Human Rights Watch avuga ko mu bo yabajije babivuze hari nabo basanze muri Uganda bavuye muri Tanzania bakaja muri Uganda. Umuntu akibaza ati ni kweri kibivugwa muri Tanzania ntibivugwe mu bindi bihugu bitandukanye izo mpunzi z'abarundi zirimo.
Nibwo byazanyungu mbega icyo tuma igihugu kibibona uku ikindi kikayibona uku nikihe niya handi icyo nabonye nta kintu impunzi yicuza bwa mbere atari uko isho mu gihugu cyabo. Igituma impunzi itanikihe impunzi iraba icyayitumye ihunga bavuga bati buriya ururimi rw'impunzi na kwiruka nibyo rikana kwiruka nk'uko ushobora kwiruka uhunguka.
Hagati aho Perezida Silvestre Ntibantunganya mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu Burundi buzotunganya amatora na matora ariko arategurwa mu gihe hakiri impunzi zirenga 300,000. Hari kandi n'abahunguka bagasubira guhunga. Ayo matora muyibaza kwiki?
Amatora yagira mu Burundi ntatora na rimwe wovuga ngo byabaye ibibazo byose byari hari imbere yaratuye umuti mugabo uko abaye iratuma abantu hagira bati hari igihindu cyumviye kwifuza ku matora ni uko yotegurwa ku buryo yoza ari amatora atuma umurundi wese ariwo mu gihugu hagati ari uwo hanze y'igihugu ari ababimpunzi bagira bati mu Burundi koko amatora arabyaye ikintu cyiza bigatuma binjera abatahuka bagatahuka burya impunzi ikituma itaha nuko mu mutima wayo wayabonye iti hari kintu gihindutse.
Perezida Silvestre Ntibantunganya mwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi murakoze kuri kano kanya muhaye ijo rya Amerika.
Nane murakoze kuri amahoro ya kanya kugira n'abarundi kuri ikibazo kitoroshe.
Diane nahazwe nawe tugushimire kuri icyo kiganiro wagiranye na Silvestre Ntibantunganya hoze ayobora u Burundi. Leta y'u Burundi igiye kwimura abaturage bo mu turere two muri komine Mugwi intara ya Cibitoke tubangamiwe n'imyuzure y'imvura bashyire mu midugudu nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Pascal Barandagiye mu muhango wo gushyingura abaherutse guhitanwa n'inkangu yatewe nyine n'imvura nyinshi. Eloge Wilika neza nibyo atubwira.
Uri ntwari atanaze yarafite imyaka 59 Nduwimana Efrazi imyaka 40 bukeye neza umwaka umwe Nzabiyumva Odifax imyaka 10 Majamaika 12 Dorine imyaka 8
Uwo ni Joseph Iteriteka buramatari w'intara ya Cibitoke mu buraruko bushi burengero bw'u Burundi yari kavuga amazina y'abanyagihugu bahitanywe n'imyuzura muri komine Mugina bashinguranye iteka kuri uyu wa kane. Umushikanganje w'intwara yo hagati ya serukiye leta mu mihango yo kubafuba yamenyesheje ko abantu ba mu mitumbi bangamiwe kurusha iyindi bagiye kwimurirwa mu kigwati. Pascal Bandagi:
icyo twagomba kubamenyesha nka leta ni uko leta atakitazokora kugira ngo ibe hafi y'imiryango na cyane cyane twumvise ibibazo by'uburaro kuko nta cyasigaye. Turifuza yuko dukoranye n'abajejwe intwara bari ngaha hoca hatomogwa vuba na bwango ahantu abantu boja ndetse mbere bakabaho mu buryo bw'ikigwati. Ivyo bikogwa si bikogwa leta yo kwishoboza yonyene. Nico gituma duhamagarira abantu bose bari hano n'abataraha ufise umutima wo gufasha afise ico yoshobora guterera agikore tukaba nkako inshuti canke umugenzi umubonera mu magume.
Ayo magume imiryango itari mike yemeza ko ayiremereye bagasaba izindi mfashanyo.
Twasaba leta ubufasha kugira ngo itugarukireko kugira ngo iyo miryango dusigaranye ironke ahiba yongera ironke nikibeshaho kuko urumva ko nta kintu na kimwe cyasigaye.
Ndutabara mu katoronkesha aho twoba kubera aho tuba hose harahomotse amazu ibintu byose byaratwawe inyumbati twagiye ibiharage byaratwawe ubu twibereye ahanyene n'abana aho twabasize ntituzi ko tubasanga. Dufise ubwoba naho tworyama abana ntibaryama neza imvura iguye tumenga twokwiruka mbembembere tukaburira naho twoja tukaguma duhagaritse imitima. Mugira icyo mudufashije rero hama muturongera aho tujya kandi mukatuhigira nk'uko tuntu twohana abana kuko nta kintu dufite dusoroma.
Twebwe tubayeho nabi kuko nka jewe nabuze umuryango ubu ncumbikira ingo zibiri nije ndabagaburira imirima yabo yaragiye nanjye amatungo abiri yose yaragiye nibyo nari narimye byose nabona haye barima amatungo yarashishimutse yose abo bandi basigaye nk'abo onye bose nacumbikiye nta kintu barya nyene n'utuntu twari dufise mu mazu nkutu dudu twari kwa soromye niko tukijya kuko nta nura aja kuraba ngo arabe ko hari n'uswasigaye yo soroma yatari utuntu twari mu mazu nta yatatembagaye niko nyeje ko turi kora ko turasabikanya nta usoroma gasombe twibere yaho nyene turasabikanya nyene bukebuke yadufatane munda
uko gufatana munda ni nako mushikanganje barandagiye na buramatari wa kibitoke bahamagira abanyagihugu kwerekana muri kino kiringo bugani teriteka wiyanaboneye hakaryo ko gusaba imiryango igera ku 500 itarava mu duce tugeramiwe n'imyuzura kwimuka vuba bwango
ahari ingo dushika ijana na 15 uno musi ta muntu yobonaho inzu yariri bakabagizwe nabene gihugu 579 iruhande yivyo iyo misozi mwumba uhije nyimwagiye murabona aha abegereye nayandi mazu turavye urabona ko ari imigaga imigaga iriko irasirana kwagira mu dusaye kuko twasanze kuri uyu mutumba wa nyempundu ari aha mazu asika 500 twifuza ko abo bantu bose bohava kuko batavuye n'ingoga kumbure abavukanye basu nabo bose rugira ibibazo n'ivyo abavukanye basu bagize iruhande yivyo hariho nabana bariga mu mashure usiku no munsi byabo cyononekaye kubwego kw'intara twaragerageje gutegura ikibanza kiriho twifuza ko iyo miryango itugiye imbere mu maguru masa twobashira kugira ngo by'ukuri baruranigwe neza
anemeza kandi ko arabandi bantu 9 baburi burengero kugeza ubu
hariho rero n'abandi 9 twabuze irengero ryabo twararondeye turabura aho bigeze ubu twaragerageje kurondera hirya no hino mu miryango turasubira naho ibyo bihomoka byahumukiye turabura no kuvuga muri rusangi bose abantu hamwe nawe 27 twasubiye gutora imibiri yabo n'abikene
iruhande y'aba bantu 26 bavubwe kuri uyu wa 4 n'abikenda atabuze irengero ryabo hari uwundi muntu umwe yatowe we mu ruzi ruhwa rugabo Burundi n'u Rwanda yamaze kononekara uyaciye ahambwa ku munsi wa 6 w'indwiheze imyuzu urikomeje kuvugwa mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ahitana abantu n'ibintu co kimwe no mu bigize hembe rya Afrika eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC deka noneho duhe umwanya mugenzi wacu Frederick Nkundikije na Eric Nsengimana kuri urubyiruko rwo mwishyirahamwe riharanira amajyambere ku rwego rwa Afrika batubwira ingamba urubyiruko ruhutsa gufatira mu nama baherukamo i Bujumbura mu Burundi.
Ishyirahamwe mparanira amajyambere y'urwaruka muri Afrika ajafe mu kinyapunyo y'Igifaransa yaratunganije uruganda kubarongoye ajafe mu ntara zote zigize Burundi hamwe n'abarongoye igisata cy'agata y'akazina muntu mu Burundi hamwe n'abarongoye umugwa w'amatora mu ishyirahamwe ajape ku rwego rw'igihugu hamwe n'inzego nyobozi zigize ishyirahamwe ajape bose hamwe bakaba bari 65 bakaba twatanguye ibikorwa igenekerezo ry'icenda gushika igenekerezo ry'icumi ku bijyanye no gukaririza ubwenge indongozi z'ishyirahamwe ajape ku bijyanye n'ingene dushobora gutegura neza amaraporo ashobora kurungikwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ku bijyanye na gato y'akazi na muntu ku bijyanye kandi n'ingene twomenya cyane ibijyanye na gato y'akazi na muntu n'iki amatrete cyangwa amakomvasiyo ibihugu byiyemeza hamwe na n'izindi siguro z'amajambo agoye zikunda gukoreshwa muri ONI na cyane cyane tugiye kuraba nk'ubu barashobora kuvuga ngo habaye ihungabanya ry'agati y'akazi na muntu mu gihugu iki na kiriya ni ryari bashobora kuvuga ko abantu habaye guhungabanizwa agati y'akazi na muntu mu gihugu biba byakozwe na bande biba byakozwe gute ni ryari bishobora kwemegwa niho kandi n'ingene bashobora kuvuga ko habaye nk'ama disparition forse abantu banyuruzwa babivuga ryari biba byakozwe na bande bikorwa gute
Nsengimana ni kuki inyigisho nk'izo mwasanze zikenewe
inyigisho nk'izo twakanze zikenewe kuko keshi na keshi mwagiye kumuraraba nk'amaraporo menshi yasohogwa muri ONI hari igihe bashobora kutora amaraporo ugasanga keshi adahuye n'ibiba biriko birabera ku rubuga na nyuma natwe tukanasohora n'amaraporo ugasanga keshi ntakoreweko kandi twebwe tubasanga turi ku rubuga baratubwira rero ati raporo urashobora kuyisohora raporo imeze neza hanyuma iyo raporo wayisohora kubera ikidakwije amategeko mpuzamakungu ugasanga ibyo wakoze ntibihuye n'amategeko mpuzamakungu nta na kimwe bizagufasha na nico bihindura kubera byakozwe ati rero ni byiza kumenya ingene ivyegeranyo vyandikwa birungikirwa urya mugwi ujejwe amahoro n'umutekano ku isi akanama kajejwe amahoro n'umutekano ku isi n'ingene babirungika na ryari babirungika n'ivyo wandika biba bimeze gute rero twebwe twasanze ari byiza ko tuvyiga tukabimenya nk'indongozi tukamenya n'ingene dutegura ivyegeranyo bireflekta ku mategeko mpuzamakungu kugira ngo bishobore gufasha igihugu ndetse bifashe n'amakungu kumenya biba biriko birabera mu Burundi.
Ese Imana mwihweje ukuntu muri ajape mwahora mushikiza amaraporo cyane cyane ajanye n'agati akazi na muntu n'ukuntu ubu muzohora muyakora akarusho mwabonye nakahe hari ikintu mwungutse?
Twihweje ngene twabikora bisanzwe ntitwari tuzi mbona uvuga ko tutari tunamenya n'ingene tugira ayo maraporo kuko hariho novuga nk'ibintu batubwiye nk'ubu urashobora kubona ntanze nk'akarore kugira ngo byumvikane ko ariko baratwumva urashobora kubona nk'ubu hariho nk'umuntu akubise umuntu ngaho ugasanga undi muntu aramugiriye viole ugaca ushobora kwandika ngo mu Burundi hariko araba viole ngo canke ngo habaye ntuze guhungabanyiza agati y'akazi na muntu ariko batubwiye bati ivyo nimba umuntu akubise umuntu canke akamuviola canke agira iki ivyo ni ivyaha bihanwa n'igihugu ivyo si ntuze guhungabanya agati y'akazi na muntu guhungabanya agati y'akazi na muntu babikoresha iyo byakozwe n'intumwa ya leta cyangwa umuntu afite uburenganzira afite manda ya guverinoma niho bavuga ko habaye guhungabaniriza agati y'akazi na muntu cyangwa se habaye disparition force nk'umuntu yanyurujwe n'abapolisi bikaboneka niho byemewe ariko umusivile yari yabikoze umuntu kuvuga abantu basanzwe badafite manda ya guverinoma abo bantu ntabwo biba byemewe ko ibyo bakoze bishobora kuja ku mutwe wa leta rero nk'icyo urumva n'igishasha hari igihe ushobora kubona ikintu ukagira ukibaza ngo kino kintu ugatwarwa n'ishavu ukacandika wibaza ko gifite inguvu ariko ugasanga nta nguvu gifite nta nuko byari bikenewe ahubwo wari kubwira inzego zibijejwe kugira dushobore kubikora
imbere yuko
baratubwiye inzego nyinshi zishobora kuyitura ku bijyanye n'agati y'akazi na muntu mu gihugu amategeko bagize bashoboye gushyiraho ibihugu bikayemeza hanyuma kandi ko n'amaraporo nka twebwe nk'ishyirahamwe risanzwe rifite irya stati speciale ya ONI ko dushobora na twebwe kuba dufite uburenganzira bwo gushyikiriza raporo mu gihe gikenewe mu gihe gikwiye barakitubwiye n'intuze na paji twandika kugira ngo dushobore gushyikiriza raporo ziri rezime ariko zivuga
yego me Nsengimana mutwibutse icivugo c'izo nganda cakiye
icivugo c'uru ruganda kwari ukubahiriza agateka kazi na muntu muntu ze kwari ukubahiriza agateka kazi na muntu kwari ko twese bituraba mu kubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi zino muntu ze mu rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu hari ikindi kivugo batanze ariko twebwe twe twahisemwo kuvuga ibijyanye no kugira monitoring des droits de l'homme et de capture sur internet kuvuga nivyo twe twahisemwo kwigisha ko nivyo twe twahisemwo gukorera ko mu kugira ngo dushobore kumenya d'abord ibijyanye no gukunda igihugu nk'indongozi bijyanye no gukingira agati y'akazi na muntu bijyanye no guhanura ibi vya bikorwa mu matora n'ingene twokwigenza mu gihe c'amatora nk'ugwaruka abisavye nk'abo bose baravuze bati nta kintu twari tuzi kweri abana ba expert barungiswe na ONI baje kutwigisha by'ukuri bakoze kudukaririza ubwenge.
Yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Idrissa. Mwiriwe neza?
Halo, mwiriwe neza.
Mwiriwe muri hega Idrissa?
Ndi mere ya ni Kigali.
Ikigali ya kandi kazina ninde?
Nitwa Bakungu Idrissa.
Yego me duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo.
Ndi barizo umutumire gwa gahunda bafitiye urubyiruko ni yihe? Nindishe gahunda bafite ari nziza. Urebye n'urubyiruko gahunda bafitiye nyine n'izo izo gahunda zose iterambere ryagera ku rubyiruko byaba bizihe.
Murakoze Idrissa, Nsengimana, ikibazo cha Idrissa, imigambi mufitiye kugaruka ni yihe cyane cyane mu bujyanye n'iterambere?
Mbo Idrissa nibaza ko menga yaramaze gukurikirana ikiganiro cy'iwacu mu bijyanye n'iterambere. Cyo ni ikiganiro kirekire uno munsi twari turi ku kiganiro kijyanye n'agace k'akazi na muntu, ariko nagomba namubwire ishyirahamwe Ajape n'ishyirahamwe risanzwe rikorera cyane mu bijyanye n'iterambere ry'urwaruka, kuko niwo mushinge duhagaze ko, ndetse turatanga n'inyigisho mu bijyanye no kugwiza itunga icyo twita entrepreneuria. Hanyuma kandi turiko turishyiraho n'ikigega kizoba kijejwe guha ingurane urwaruka rufite imigambi twitwa Fiche for the Investment de la Jeunesse ku rwego rwa Afurika ndetse no mu Burundi. Hanyuma kandi urwaruka rwo muri Ajape turaruhimiriza cyane gukura amaboko mu mpuzu, rugahindura ingendo, tugakora ibijyanye n'iterambere aho dusanzwe turi. Ni ibikorwa bijyanye n'iterambere, nibyo dusanzwe turiko turagera.
Reka duhe ijambo kandi ubundi muri banyuma radio ijwi rya Amerika. Joel, mwiriwe neza?
Mbo nababwiraga ndi Kigali mu Rwanda.
Ego.
Ego. Mbo nashimiraga uwo mutumirwa.
Ego.
Kandi ndanashimira radio ijwi rya Amerika kubw'ibyo biganiro byiza mutugezaho no kubasha kubitumirira abatumirwa nk'abo ngabo tuba tubakeneye. Noneho mbo nagira ngo mbere na mbere nshimire uwo mutumirwa kubw'icyo cyifuzo cyangwa igitekerezo bagiye cyo kugira babashe gufasha urwaruka kugira babashe kurubumbira hamwe, babashe kurutangira ingwate. Ariko hari ikibazo namugira ngo ubaze kimwe.
Duga ku ijambo.
Mbo nagira ngo mubaze ikibazo kimwe ku bigendanye n'ibyo kwishingira urubyiruko mu bigendanye n'imishinga. Hari aho hari ibihugu bimwe na bimwe bijya bigira izo gahunda nk'izo, ariko ugasanga ntabwo urubyiruko rubasha kuzibonamo. Noneho nagira ngo mubaze ese bo nakahe agashya cya innovation waba bafite yo kugira ngo babashe kuba batambuka ibyo bibazo, birinda abandi bajya biyemeza guhura kuba bakemura ibibazo by'urubyiruko, ariko ugasanga izo nzitizi zirakomeza urubyiruko rukarekaramo yuko batabasha kubafasha uko bikwiye. None ikindi cya kabiri nagira ngo mubaze umutumirwa, nagira ngo mubaze ese umuntu ushaka kuba yabasha kujya mu ihuriro birasaba iki?
Murakoze
cyane n'ibyo bwibyo nagira ngo mubaze.
Murakoze Joel, reka tumuhe ijambo agice avuze ku bibazo bibiri mushikirije. Imigambi itegurwa kugaruka ugasanga ugaruka ntiyiyumvamo canke rukabandanya ruvuga ko rutitaweho, reka nico kibazo cy'ukuntu binjira mu iryo shyirahamwe. Tuga ku ijambo Sengimana.
Ukuntu bakwinjira mu ishyirahamwe n'ibyabajije
icya kabiri. Ego, ni ikibazo cya kabiri.
Ego, na byumvise ibyo yabajije ku bijyanye n'iterambere, ugasanga urwaruka ntirushaka kugira kwitabira cyane ibikorwa by'iterambere. Ikibazo cya mbere ati turiko dukora iki? Ikibazo cya mbere nk'uko yakibajije, tuge mu ishyirahamwe icyo turiko turakora, turahindiza urwaruka rumaze kuza mu ishyirahamwe Ajape cyangwa rutaraza, turabatunganiriza inyigisho zijyanye no guhindura ingendo no guhindura ibyiyumviro kugira ngo bashobore kwijukira ibikorwa by'iterambere. Tukabereka ko nta muntu n'umwe yateye imbere ari uko yicaye, ahubwo abantu bose bateye imbere kubera ko bakuye amaboko mu mpuzu bagakora. Ibyo turabikora cyane, ni ibikorwa bya misi yose nk'uko n'ubu turiko turabigira mu gusozera iyi nzu yahariwe agateka kazi na muntu hariya mu ntara ya Mwaro. Hariyo abantu hariyo ekipe y'abantu 15 bavuye kuri siege, hama bagahurirayo n'abandi basanzwe bari mu ntara ya Mwaro bariko barakorerayo, bakora ibikorwa by'ukugira by'uguhimiriza urwaruka. Hanyuma ku bijyanye naho no kwinjira, imiryango iruguruye Ajape Africaine guhe rwa Afurika bifanye naho uri, ashobora kugira nimba ariko aranyumva akandika akaja kuri website iwacu akiyandikisha agasaba kwinjira mu ishyirahamwe biciye kuri site web www.3 hanyuma akadomo japa fikene hanyuma akadomo fwe ore na ge hanyuma akarongo kakiise adezion hanyuma achabona ivyo bamusaba kugira ngo ashobore kwinjira sino imiryango muri ajape iroguruye.
Arakoze Eric Nsengimana waganiraga na Frederic Nkundikije. Dushimire bagenzi bacu badufashije mu buhanga bw'ibyuma. Mukomeze kugira umugoroba mwiza.